Nzamba
Nzambira Samirana.
Amakuru na Jean-Georges Kigogora.
Turukumusi wagata tuigenezi ya chumi na kabili miandaga rumu wako wimu vina mirongi wina gata andatu na wala mkini ndaba hani kaze mrano makuru mkini tuka wateguri ye na yo akabagizwe nizi ngingo huru huru zikulikira. Ikibazo cyo kwinguza ngo cabaye akananira abahinga muri komine ya Nyanza iri mu ntara ya Burunga ngo nukubera ibiciro by'igitoro byatugijwe inshuro zitatu. Mu gisagara ca Bujumbura naho abanyagihugu bidogira ishyirahamwe ryo gutuma tumanako amakuru limiter muri kino gihe uwo muhora ngo urikwiga cyane bigatuma ibihoho byabo bigenda bicumagira. Ishamwe pasema na ryo risaba rishimitse ko ugwarako gu Burundi gukoroherezwa kugira ngo rushobore kwiteza imbere uteze imbere n'igihugu. Ni mu gihe kuri rino genekerezo ya 12 imyandagaro hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka. Kanye gato tuje mu idonido ryanu makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubara musanda bahani kaze muri ano makuru twabateguriye midoni yose mu banyagihugu muri komine Nyanzarake mu ntara ya Burunga. Imva kabari iduzo ry'ibiciro byo kwinguruza byadugijwe inshuro zitatu, basaba bijeje gutera umuti icyo kibazo. Ni inkuru ya Jean Baptiste Bireha.
Nkuko amakuru ava muri bamwe banyagihugu bafata ingendo bo muri komine Nyanzarake abatumenyesha ngo itike yo kwiyunguruza yaduze ku rugero ruteye ubwoba. Nk'akarorero kuva ku Muyange gushika Imakamba itike yavuye ku 5,000 ija ku 10,000, nayo kuva ku Muyange uja Imabanda igiciro cashinzwe na leta cari 2,500, ubu akaba ari hagati y'ibihumbi 600 n'ibihumbi 7. Iruhande y'ivyo akaba ari ibiturire baha igipolisi cyo mu barabara bica bigira ingaruka mbi kubiyunguruza.
Kuri motokari yose ugiye kurira bakubwira bati amahera duhereze igipolisi mu bibazo ko yopfahe kuko probokse yarapfuye ku 2,000 ica ku 10,000 bahereza igipolisi aho kiba hagihagaze ibarabara buri munsi. Umupolisi atangwe gukora hanyuma kuva ku makwasiteri kuduga kuva ku mahiyasi kuduga ku makwasiteri 15,000 yose tubeshira mu biturire. Kandi iyo umushofera yatanze yayirirwa arakora afatira uko ashaka atankumanzi. Ibyo rero bikaca byerekana yuko igipolisi kimonokoje natwe abenegihugu abitwe tuca tubyishura.
Ayo makenga yose uruganda rwaragiwe Inzamba hagati ya kawe twagerageje kurondera uwurongoye igipolisi muri komine Nyanzarake cyo kimwe na musitanteri wa komine Nyanza kugira ngo batange umuco kuko kirakogwa kuyubahirizwa ry'ibiciro byo kwinguruza byashinzwe na leta, ariko ntitwashoboye kwaronka kuri telefoni zabo ngendanwa.
Abanyagihugu nabo mu gisagara ca Bujumbura baraje ushinga n'ikibazo c'umuhora w'ishyirahamwe ryo gutuma tumanako amakuru limiter utariko ukora neza. Bavuga ko muri iyi minsi gutuma tumanako amakuru bigorana cyane kubera kwikwega k'uwo muhora. Basaba abajejwe gutuma tumanako amakuru mu gisagara ca Bujumbura guhagurukira ico kibazo kuko kiriko kibatera uruhombo rukomeye. Inkuru ya Julien Muzinga.
Nkuko bishikirizwa nabo banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura, umuhora w'ishyirahamwe limiter mu gihe utari kurakora neza utuma baja mu gihombo gikomeye. Iciyongeye ko ngo nuko iryo shyirahamwe riguma riduza ibiciro vya internet mu gihe umuhora waryo utari kurakora neza. Bakababazwa nuko ikibazo kidahagaze ku bukene bw'amafaranga yo kugura amayinite, ahubwo kiri kuri uwo muhora nyene ngo kuko hari benshi bagura menshi ariko ikibazo ni gikemuke.
Umuhora wa limiter usigaye ufise ikibazo gikomeye kandi no kuri biratubangamye cyane. Ibe internet ni kibazo, habe guhamagara bisanzwe navyo ni kibazo gikomeye. Ikibabaje rero ntubwize nuko badasiba kuduza ibiciro kandi ata serivisi nziza bariko baratanga. Ibi rero twebwe kuri bamwe bamwe biriko biraduhombya pe. Ikibazo ni uti gute igihe tugezemo akazi kenshi gakorerwa kuri internet, utegezwa ko ufise internet nziza ni ukuvuga ko ubuzima bwa benshi ubu muri kino gihe ni kuri bwahagaze. uba wifitiye muzigo nkubu nk'akarorero uba wifitiye muzigo uri nka Dubai bakaguhamaga bakakurondera bakakubura atari ubukuvrema ubuze amafaranga ya internet n'ukuri aho bigeze biratwambiye ahi wacu mu nyakabiga hoho sinovuga mu bisanzwe ntaciye umuhora utumariye haze na gato mwumve neza ibaze ko uri kuravugana n'umuntu muri kumwe muri karitsiye imwe sivuga n'ukuri bikazwangara ukabura icyo gufata n'icyo kureka ubuvrema karashize ingani no guhamagara bisanzwe nabyo biri kibazo
abanyagihugu basaba abajejwe igisata cyo gutuma tumana kw'amakuru ko cyo bafasha kugira ngo ibyo bibazo by'imihora idakora neza bikemuke vuba na bwango
inzamba
tubandanije nano makuru mu kintu twabateguriye igenekezo ya 12 imyandagara makungu ya mahimbaza umunsi wahari w'urwaruka mu Burundi ishyamwe paseme rubona ko urwaruka rutaronka ibikenewe kugira ngo rushobore kwiteza imbere rushobore guteza imbere igihugu ibyo rutaronka ngo ni inyigisho za kanovera mu mashuri kuva mu bushomeri no koroherezwa mu kuronka ingurane ishyamwe paseme risaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo iteze imbere urwaruka rwo Burundi bw'ejo twumvirize Faustin Kumana arongoye iryo shyirahamwe
inyigisho nziza formation de qualité mu mashuri meza afite ibyangombwa muri leta icyo cyari gikwiye kuba umwitwarariko agwa gukoroka ubumenyi bukwiye ati twe twifuza ibintu bimwe bikorwa remezo bidufasha kugira icyo twimariye naho twa tuko turagira imigambi hari icyo bita ukugira umuyaga nk'ubukwiye ayo mazi kwiyunguruza bikwiye amabarabara kugira abahanahane ibyo bari kubarakora n'imidandazwa abagiriki amurundi hagiyemo n'ibyo by'igitoro leta yikwiye kumenya yuko iby'igitoro bibura bikayanga rente bibangamira urwaruka cyane cyane kuko anabakunze canke bandika benshi bamaze no kwirongera imodoka cyane n'abantu urwaruka runini ku ruhanga ariko nirwo rubabara gusumba hari interineti ikwiye kugira urwaruka rwi uje mu itumanaho rumenyane n'umenye iyo ushobora gukora hari ugufungura neza amagara meza hariho kuronka akazi hariho kungana imbere y'amategeko egalite de chance urwo ruka rugahayanwa rugakora ntagira abakundu bakaza gusumba abandi leta igashyira ama ekipamame kubera impano y'urwaruka ari nyinshi ariko barashaka kwikinira iby'umupira bakaronka aho babikorera n'ikine n'ibyangombwa bikwiye ababifitiye impano mu muziki bakaronka ibyo aho bashobora gukora ari amastudio cyangwa n'ibiki bibashobora kubateza imbere urabona ngaha abarundi nyine biruka muri za Kenya zande bajya Dubai bajya he umengo kavuga mu Burundi kariko kuko ariko kariko karabura umwizero kugwaruka
Fusendi Kumana ahanurwa kwa Burundi kwirinda ibyo byose byo rukwegera akarambaraye ni nk'akarenganyo kutubahiriza yerekeye intwari bereye no gukwegerwa mu bya politiki dusubire tumwumvirize
ibi rero nuko usanga mu gukora kutakora nka ico bita mobori akarurukeza ugasanga nabo bari mu ntwaro berekana ko utuga mu murenge utakoze byamashima ibisite kudatisha mu muco kutakuko kura basiko kiri basanga nabo bakuze bari imbere bihutira ku mamanga ya leta ukamubwira ba berekane ko barakora ibyabo bikorera abagira iki barinda ko bari mu mabanga ya leta kugira baze barakora n'ibya leta bicanga n'ibyabo ibyo usanga n'umuntu n'ukiri buto abona ko inzira ishika ari yose kubera abantu batajya hamwe ngo bakore travail honnête ibi baze dorane to gukora bibi ari byo biba baze y'ukutera imbere hari mikindi rero niki kibangamira urwaruka na y'amadeni amaleta afata ugasanga atari karateza imbere ibihugu ugasanga ni muzigo uzoshikira urwaruka muri kazoza kubera afatwa atari karahindura ibintu ugasanga akoreshejwe nabi ni ibi by'amacakubiri bijya mu rwaruka ugasanga hakurya hamwe ngo rutere imbere bajya kurujyanisha ku nyungu z'abagiye politiki n'ibire byo kubakoresha instrumentalisation politiki mu ntambara cyangwa ibi n'ibindi kandi inyungu ziri kuri abo nyine ariko ariko barabitera nicyo gituma rero twatera kamu urwaruka urwaruka ikintu cya mbere guharanira n'intwari ibiri n'urwanda iturire kuko ubusesaguzi bw'amatungo y'igihugu bukorwa bubangamira abo amatungo y'igihugu niyo butuma niyo afitiye kazoza urwaruka igihe hakoreshejwe neza hanyuma ikindi ni uko urwaruka rufatiye ku mpano yabo gukunda gukora rukajya kwijukira ibiyayura umutwe cyangwa ibi na biriya hanyuma ukagerageza kuguharanira ibijanye ni no kugwajya amacakubiri barucanishemo
kuko byama bigenda ku minsi yose ya gatatu uni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko mu kiganiro cuno munsi tugaruka ku munsi mpuzamakungu hariwe ugwaruka ni mu gihe umukuru w'igihugu yamavuga ko ugwaruka bw'u Burundi atangorane rufise amashyirahamwe y'ugwaruka yoyo akavuga ko ugwaruka ruhanzwe n'ibibazo umurengera kandi ko hatagize igikorwa kazotakagwo kazogorana iganiwe ku isoko uno munsi mugishikizwa na Bertrand Ngendakuriyo
Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Mu Burundi rwarukarura n'ingorane nyinshi harimo ubushomeri kubura amahigwe aho bamwe bahitamo kuja mu mahanga kurondera ubuzima ngo biteze imbere mu gihe amakungu ariko arahimbaza umunsi wahari rwaruka hari kibazo kigaruka rwaruka ngo barufise kibanzi kihe muri politike y'igihugu inyishu zo habwa rwaruka mu bibazo bafise uno munsi zo bizihe ibyo bibazo byose tuza kubironkera inyishu muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa 12 myandagaro umwaka wa 2026 mu kagishikirizwa na Jean Bertrand Ngendakuriyo kazi Mose muzamakungu hari rwaruka uhimbazwa buri mwaka itariki 12 z'ukwezi k'8 ushitse mu gihugu cy'u Burundi abari muri ico gisata bahanzwe na byinshi na cyane cyane ubushomeri butuma abana b'igihugu ku murindi munini bahunga igihugu bakaja kurondera ubuzima mu makungu abandi nabo bagakwegegwa mu ntambara ataco zibamariye Mugenzi wacu Desire Hatunga Imana arabitwiganira.
Uwo munsi urahimbazwa buri mwaka kuva mu mwaka w'1999 umwaka wemejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ivyaturutse ku nama yatunganijwe na ONU ihuza abashikiranganje mu byo bajejwe harimo ugwaruka yari yabereye Lisbonne muri Portugal mu mwaka w'1998. Kuva icyo gihe amakungu arahimbaza uwo munsi n'Uburundi budasigaye inyuma uwo munsi washinzwe kugira amaleta atandukanye azaribuka guha agaciro urwaruka kurose inyigisho nziza urwaruka zituma bizera no kuzobona akazi keza gatuma urwaruka rugira uruhara mu iterambere ry'igihugu mu gihugu cy'u Burundi ibijanye n'indero nziza y'urwaruka bitituka uko umwaka utashe abatanga ubumenyi mu mashuri benshi babize nabi nabo bakigisha abandi byo nabo batatahura abana bagatsinda amashuri ariko ubumenyi buri kurushi byagiye biragaragara aho urwaruka ruheza na kaminuza rutazi kwandika ikete ryo gusaba akazi ugasanga ntibazi no kuvuga ururimi bizemwo ubwo rwaruka iyo ruhejeje amashuri abaronka akazi ni mbagwa biturutse rimwe na rimwe ko bize nabi be nuko leta kenshi idategura kazoza kugo rwaruka no mu nzego za leta urwaruka nta kibanza rugira kuko abatari bake ariho bagwanira kugira bakire hakiri kare ariko bakenesheje benshi nko mu nama nshingamateka y'u Burundi ku bashingamateka 111 ibiharuro bitwereka ko abari munsi y'imyaka 30 ari batandatu nta mukenguza amateka cyangwa umushikiranganje n'umwe ari munsi y'iyo myaka mu gihe abari munsi y'imyaka 35 bangana na 75% by'abarundi bose nk'uko rusasoma mu mwaka wa 2024 byerekana ibyo hani biva mu kwikwegera ko kwabarongoye imigambwe badashaka ko abakiri bato nabo bashikirwa aho mbere usanga amabanga mwamwe ya politike hari imyaka umuntu abanza kuba afise kugira yajemwo bigakumira urwaruka inkurikizi ziba nyinshi kuko mu rwaruka abari mu bushomeri bashika 60% ibituma benshi muri abo bahunga igihugu bakajya kurondera akazi mu bihugu by'abarabu aho nituvuze abarimu n'abaganga batakazi kubera agashahara k'intica ntikize bahabwa ugasanga bariko barakora akazi ko kwikorera imizigo mu gihe abana b'u Burundi baba bagikeneye abigisha n'abaganga muri no minsi rero aho leta yokwihutiye gutorera umuti ibyo bibazo bihanze urwaruka rwo kazoza k'igihugu kugira nyabuna rugwe mu gihugu rucubake ikiraje ishinga no kurondera uburyo bwose bwotuma abategetsi muri politiki badataka zibanza byabo mu gukumira abandi no mu gushora urwaruka mu ntambara mu makungu atacu zimariye igihugu kiretse inyungu z'abarongoye igihugu uwo munsi wahari urwaruka ni kurahimbazwa mu Burundi ariko nta na kimwe mariye urwaruka rw'u Burundi
Uwo bose banegura ata umuhani kwere
imvugo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bahise nayishimiye yerekana ko yitayeho inyungu ziwe bwite mu gukoresha ugwaruka mu ntambara zimuzanira ubutunzi bwinshi ariko ntibimubuze kuvuga ko ari umugenzi w'ugwaruka bishikirizwa n'ikigo Credege citaho guteza imbere inyigisho mu mashure kuri uyu munsi mpuzamakungu hari ugwaruka uri kurahimbazwa Arsene Arakaza arongoye ico kigo yibutsa ko kuvuga ko ndayishimiye akunda ugwaruka bidakwiye kuba ku majambo nyabuna akwiye kubishira mu bikogwa mukuru teza imbere akanegura ingene ugwaruka harimo n'abakomoka mu mugambwe wamushize ku butegetsi imbonera kure zirirwa zirapfira mu gihugu cya Kongo mu ntambara kurikira Arsene Arakaza
ku mvugo ziwe z'agashinyaguro imvugo za politike imvugo zikindaga ugwaruka imvugo zibabaje zerekana ko atakibazo ugwaruka bw'u Burundi rufise imvugo zitandukanye n'ukuri ugwaruka ruriko ruracamwo bijaye n'ubuzima bwabo na cyane cyane mu kutaronga inyigisho z'akanovera ibazo bijanye nakazi hamwe n'ikibazo kidasanzwe cyategezwe gutuma leta ibona ko u Burundi bugeze ahatemba aho ugwaruka rw'abarundi ruriko ruranyaga ruva mu gihugu runyaga amagara kubera inzara ruja mu bihugu bibanyi z'u Burundi n'ibihugu by'abarabu hamwe n'ibindi bihugu byose bishoboka kugira ngo bashobore kubaho ibyo bikaba biriko bituma ugwaruka ruva mu Burundi na zambona yakuriyama avugira canke yama afata nk'igwanisho nazo nyine zirimo muryo ketekane turamwibutsa ibijanye ni n'inyigisho za gisirikare zitangwa mu mashuri yo higereje amatora mukamuzi ko ubunye twemereje aya matora yateguye nk'ina mu cyo 2027 tukamwibutsa no muri iryo kete ingene ugwaruka rw'abarundi ugwacizwe mu ntambara yo muri Kongo ugwaruka rw'abarundi rwafashwe nk'ibidandazwa byo kugurishwa ku nyungu z'amafaranga ya ndayishimiye nabo basangiye gutwara mu gihe ugo gwaruka gwaterezwa gukingirwa rukaronka inyigisho ya kanovera rukaronka kazi rukiteza imbere rugashira imigambi yo kwiteza imbere mu ngiro nkuko ndayishimiye aguma abiririmba ko bashobora nabo kwiteza imbere bwo kwiteza imbere gute kandi ariko bashobora mu ntambara atari gwabo tukaca tumwibutsa kandi ko atosubira kuvuga ngo numugenzi w'ugwaruka kuko ni izina yitiriye we nyene mu gihe amashyirahamwe akora kubijanye n'abantu baguma baburirwa irengero usanga ugwaruka guzuyemo mukamuzi yuko ugwaruka rwinshi rukiri mu makambi y'impunzi mu karere akaba atakintu na kimwe cerekana ko ndashimi afite ishaka kugira ngo icyo kibazo giterwe umuti mukamuzi yuko atamuntu yashobora kuba umugenzi w'ugwaruka mu gihe ugwaruka aheze imyaka irenga 10 ruki mu mabohero kubera ko rwagize imyiyerekano y'amahoro tukaba tumundayishimye mu mvugo ziwe mu nama iherutse guhera ibujumbura yahuje ugwaruka ruvuye mu mihingo itandukanye aho byagaragaye ko ndayishimiye atazi neza ko ariwe ahagarariye ibwirizwa nshingiro iryo bwirizwa nshingiro rikaba riha ububasha inzego za leta gushiraho imigambi no gushira mu ngiro imigambi yotuma ugwaruka gwisononura ndayishimiye bikagaragara neza ko atazi yuko ariwe ahagarariye izo nzego zatuma zishira mu ngiro ibyo ugwaruka gwipfuze
Arsene Arakaza asaba umukuru w'igihugu yabasi nayishimiye kubavanura n'imvugo ataho ihuriye n'ibikorwa akamenya ko ugo gwaruka ari karungika ku macumu muri Kongo ari gugwari Burundi bwejo n'ubunyene tumutega amatwi
tukaba no kuri tumusaba yuko izo mvugo z'agashinyaguro zo gutamba ku muvyimba ugwaruka urumerewe nabi ko yoze hagarika niyabyo kuri adashobora gutorera umuti ibibazo byo gwaruka yoreka ku gukoresha imvugo zo kubakomeretsa imvugo zo kubereka ko atakibazo kihari imvugo zo kubabwira yuko ari binebwe bashobora bateza kuba bateye imbere imvugo zo kubabwira yuko ibintu byose bimeze neza imvugo zo kwerekana yuko umugambwe ari we uzi imbere inyigisho z'umugambwe ari zo zije imbere gusumba inyigisho zatageza gutangwa n'igihugu n'ukuri izo mvugo yoze hagarika kugira ngo ugwaruka rumenye neza yuko ariko rutegezwa kwibako ariko tugatuvuga yuko niyabyo kuri atamwisho kibazo cy'ugwaruka yoreka kubafata nk'abana kandi abafata nk'abasazi kuko iki kibazo kidatora uwo muti kizogira ingaruka mbi mu Burundi kizogira ingaruka mbi ku miryango kizogira ingaruka mbi no mu karere
Musi mpuzamakungu hari ugwaruka uributsa guha ikibanza gikwiye ugwaruka muri politiki y'iterambere y'igihugu. mu Burundi ibibazo birimo ubushomeri kubura amahigwe n'ingaruka zivuye ku ntambara biracahanze ubuwaruka ikibazo gisigaye n'ukumenya ingingo zizofatwa kugira zifashe ugwaruka kubaka kazoza kago ni na hano duce dusozerera ikiganiro ku isoko makoze kudutega amatwi ndabahe isango ku munsi wa gatatu za naho buta
cyari ikiganiro ku isoko.
Kuricho kiganiro ku isoko dusozereko ano makuru mu kirundi twari twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwakurikiranye bakoze na bagenzanje bamfashije kuyatororokanya mugiraho muba mubahwe naho gutaha.